Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivuga Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi ry'Yobora. Hani Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kumwe nange Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ikaze mwese mu biganiro bya radio yanyu. Icyiciro cya kabiri cy'Abarundi barenga 500 bari barahungiye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda baraye basubiye mu gihugu cyabo.
Twari twahunze umutekano muke wo kubaho nabi, mbonera kure ziturabuza. None tukaba twari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye. Ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo.
Je basaba yuko mbo dufata neza mu bakaturindira umutekano tudusubire ko ngera guhunga bwa kabiri.
Abo ni bamwe muri zo mpunzi zaraye zitahutse muri zone Buyenzi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu rukerera rw'ejo kwa kane habereye igitero cya grenade ebyiri, umuntu umwe ahasiga ubuzima. Mu Rwanda Major Calixte Nsabimana Sankara wahoze ari umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za FLN arasaba ko urubanza rwe rwahuzwa na dosiye y'uwo avuga ko yahoze ari Sebuja Paul Rusesabagina. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Reka ariko mbere yaho duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Mu 58 barishwe mu bitero byabaye mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi babitangaje cyo ku munsi wa kane babyegeka kandi ku muhari ADF ufise amamuko mu gihugu cy'Ubuganda. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'iyo ntara Agio Gidi yavuze ko ibitigiri binini by'abanyagihugu bahunze inyuma y'ibyo bitero byabereye ahitwa Irumu. Umushikiranganji Gidi yavuze ko abantu 23 bishwe ku wa kabiri, abandi 35 bishwa ku wa kane. Akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi muri Mali ejo ku wa kane karatanguje ibiganiro by'iminsi 3 n'imigambwe ya politike amashyirahamwe ategamiye leta hamwe n'amasendika. Abantu hafi 500 nibo bitabiriye ibyo biganiro biriko birabera i Bamako ku murwa mukuru wa Mali. Abanyamakuru bavuga ko abategetsi bitabiriye ibyo biganiro ejo kuwa kane basi n'abadahuza ku kiringo leta mfata kibanza yomara hamwe n'uruhara rw'abasivile muri iyo leta. Biciyemwo imigwi yiga ibibazo birimwo guhinyanyura ibwirizwa shingiro, gutunganya amatora hamwe no gukingira ubumwe bw'abanyagihugu, demokarasi hamwe n'amahoro. Indongozi z'abadacana uwaka muri Libya ziri mu biganiro kuva kuri wa kane muri Maroc, ni mu gihe hari amaraporo avuga ko habaye umwumvikano ku bibazo bihambaye birimwo ibyerekeye amatora no gushyira hamwe amaleta atumvikana. Ibinyamakuru byo mu bihugu by'Abarabu bivuga ko hari ibibazo bimaze kuganirwa ko muri ibyo biganiro hagati y'abatavuga rumwe muri Libya, ariko ntibiramenyekana nimba byumvikanywe ko bishobora kuzoshirwa mu biganiro bizoba mu ndwiza i Geneve. Ibinyamakuru muri Libya bivuga ko abari mu biganiro bitekanijwe mu Busuwisi ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icyenda bemeranije ko amatora abwirizwa kuzoba mu kwezi kw'12 mwaka w'2021 bivanye n'ukuntu bumvikanye ingene ibwirizwa shingiro rizoba ryubatse.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Leta Zunze za Amerika, imiriro mu ishyamba yarabandanije gutongora uburengero bwa leta ya California ejo kuwa kane, aho abantu bashika kuri 3 bamaze kuhasiga ubuzima hamwe n'amazu aharurwa mu majana amaze gusambuka. Iyo miriro yatewe n'imiyaga myinshi hamwe n'ubushyuhe burenze urugero imaze gutongora amahegitari arenga 1,000,000 muri California, arenga ayahiye mu mwaka uheze. Abategetsi bavuga ko amazu aharurwa mu majana canke ibihumbi amaze kononekara canke yasambuwe n'iyo miriro mu burengero bw'iyo leta mu karere kare ku misozi yo mu buraruko bwa Sierra Nevada. Iyindi miriro ku rubibe ku ruhande rw'amaleta ya California na Oregon imaze guhitana umuntu umwe n'amazu 150 yahiye. Imiriro kandi labandanya guturira igisagara cha Los Angeles kiri mu manuko bwa California hamwe na mu makomine yo mu manuko bwa San Bernardino na San Diego nyuma yo kugara amashamba y'amaratiro 8 mu manuko bwa California. Mu ntango z'iyindwi abajeje kugendereza ibihe muri Amerika ku munsi wa gatatu barafashe ingingo yo kugara amashamba yose 18 y'iratiro yo muri iyo leta ya California. Leta z'ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano abantu 4 bafatanije n'Uburusiya ibagiriza kugerageza kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu yemirije aha muri Amerika. Abafatiwe ibihano ni Andriy Derkach, umushingamateka wo muri Ukraine akorana n'iperereza ry'Uburusiya, hamwe n'abandi barusiya 3 bakorana n'ikigo gikora ubushakashatsi kuri internet kiri mu gisagara cha St. Petersburg mu Burusiya. Umushikiranganji wa Amerika w'ubutunzi yavuze kuri uwa 4 ko Derkach hamwe n'abo bandi barusiya bakoresha ububeshi mu kugerageza guhindukiza uko bifuza ko amatora aba muri Amerika hamwe n'ahandi ku isi. Ibi bihano bifata amatungo yabo aha muri Amerika, kandi abanyamerika bakaba barabujijwe gukorana nabo mu bijyanye n'ubutunzi.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Nshuti banywanye, iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje duhereye mu Rwanda. Uwahoze ari umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za FLN Major Calixte Nsabimana Sankara arasaba ko urubanza rwe rwahuzwa na dosiye ya Paul Rusesabagina avuga ko yahoze ari sebuja. Inkuru irambuye murayigizwa na Eric Bagirubusa.
Si Sankara gusa wifuje ku rubanza rwe rwahuzwa n'urwabwana Paul Rusesabagina, ahubwo na Maître Yusuf Nduti yuburanira baregera indishyi muri uru rubanza niko yabyifuje. Nawe yasabye ko iyi dosiye yahuzwa n'iyabwana Paul Rusesabagina. Yavuze ko guhuza aya madosiye yose kubaburanira indishyi aribwo babona inyungu, kuko ngo mu magambo ye abaregwa iyo babaye benshi ni nako indishyi yaboneka byoroshye. Ubu busabe bwa Majoro Nsabimana bakunze kwita Sankara n'ubwa Maître Ndutiye bwo guhuza dosiye ye n'iya Rusesabagina buje nyuma y'igihe umukuru w'u Rwanda Paul Kagame hari icyo abitangajeho. Mu cyumweru gishize mu kiganiro n'ibitangazamakuru by'igihugu, Perezida Kagame yakomoje ku guhuza aba baregwa mu rubanza. Yavuze ko bazagiraho bahurira buri wese ashinja undi ibyo yakoranye n'undi cyangwa se ibyo yakoresheje undi. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo uruhande rwunganira bwana Rusesabagina ruvuga kuri ubu busabe bw'impande zombi, ariko ntibyadukundiye. Kuri telefone twavuganye na Maître David Rugaza, umwe mu bamwunganira, adusubiza ko yarahuze ariko ku kindi gihe yahuguka yatuvugisha. Twari dukeneye kumva uruhande bahagazeho ku guhuza ibirego bya Rusesabagina Sankara na Nsengimana. Twabibutsa ko Paul Rusesabagina amaze iminsi igera ku 10 agejejwe mu Rwanda ku buryo butavugwaho rumwe. Yarakuriye impuzamashyirahamwe MRCD yashinze umutwe wa FLN witwara gisirikare kandi urwanya leta y'u Rwanda. Sankara na Nsengimana bavugiraga uwo mutwe mu bihe bitandukanye. Ubusabe bw'amajoro Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara bwiyongereye ku busabe bw'ubushinjacyaha busaba urukiko guhuza urubanza rwa Sankara n'ubwa Kapiteni Herman Nsengimana. Ubushinjacyaha burasaba ko izo mpande zombi zihuzwa, kuko ngo ibyo baregwa bifitanye isano. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko kuburanisha amadosiye abiri atandukanye mu rukiko rumwe byashoboka ko hatanga ubutabera butanoze. Bwana Bonaventure Rube guhagarariye ubushinjacyaha muri urubanza yasobanuye ko igihe izo manza zombi zaburanishwa mu buryo butandukanye ashobora gufatwa ibyemezo bitandukanye. Yasobanuye ko ibyaha bitanu Kapiteni Nsengimana akurikiranyweho abihuriraho na Majoro Nsabimana. Yibukije ko nyuma y'ifatwa rya Sankara, Kapiteni Nsengimana ariwe wamusimbuye ku buvugizi bw'umutwe w'ingabo wa FLN. Yisunze ingingo z'amategeko umushinjacyaha, yavuze ko iyi manza nyinshi zifitanye isano ku buryo imikirize yazo ishobora kuvuguruzanya ziri mu rukiko rumwe, umucamanza ashobora gufata icyemezo cyo kuzihuza zikaburanishirizwa hamwe. Maze asaba ko mu rwego rwo gutanga ubutabera bunoze urubanza rwa Majoro Nsabimana bakunze kwita Sankara rwahurizwa hamwe n'urwa Kapiteni Nsengimana. Ahawe ijambo ngo agire icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha, Nsabimana yabaye nk'ujya ku ruhande maze nta mususu abwira urukiko ko nk'umuntu umaze igihe kinini aburana ndetse n'urubanza rwe rugeze kure yashimishwe no kwisanga bareganwa ari 3 aho kuba 2. Yagize ati "Twumvise amakuru ko ubushinjacyaha bwashyikirijwe dosiye y'uwahoze ari databuja Rusesabagina, tubaye tuburana turi 3 numva ari bw'ubutabera bw'ababutanzwe. Aba yabanje kumwenyura aseka gakeya umucamanza kuri ine kwiburanisha abwiye Sankara ati dosiye yasobuja Rusesa bagina ntayo dufite mu rukiko ayo namakuru muduwa kandi tutagenderaho tutarabona dosiye ubwo nayo niza mu rukiko ruzafata icyemezo yamusabye kugira icyo avuga kuguhuza cyangwa gutandukanya urubanza rwe n'urwa Kapiteni Herman Nsengimana maze Major Nsabimana avuga ko yumva kuzihuza ntacyo byamutwara umwunganira mu mategeko Maître Moyize Nkunda barashiwe yabwiye urukiko ko asanga hazavuka ikibazo mu guhuza manza zombi aravuga ko asanga kuzihuza bishobora gutuma basa n'abatangiye kuburana bundi bushya ku rubanza rwa rugeze kure Maître Nkunda barashi arasanga guhuza izo dosiye zombi bitazatanga ubutabera bunoze ariko akabihara urukiko rukazabifataho umwanzuro Major Sankara yafashwe mu mwaka ushize wa 2018 mu gihe Captain Nsengimana we yafashwe mu mpera za 2019 bose bararegwa ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba cyane cyane ku bitero byagabwe mu bice bitandukanye by'umuntara y'amajyepfo no mu burengerazuba bigahitana ubuzima bwa bamwe ubucamanza yanzuye ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 aribwo azafata icyemezo gihuza cyangwa gitandukanye zimanza zombi bagira usajwe rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
tuve mu Rwanda twerekeza mu Bubiligi Perezida w'inama y'abadepite izasesengura uruhare rwa leta y'Ububiligi mu gihe cya gikoronize mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari Vuter de Vrinch yatangarije ijwi rya Amerika ko umubiligi kazi ukomoka mu Rwanda Laure Wase akomeje imirimo ye mu kanama k'impuguke inkuru irambuye Venus Tchimimana
Ububiligi bwakizeho akanama kazasuzuma uruhare rw'ubukoloni mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi mu kiganiro cyihariye umuyobozi wa Vuter de Vrinch yagiranye n'ijwi rya Amerika yavuze ko bazasesengura uruhare rw'inzego zinyuranye z'ubutegetsi urwa Kiliziya n'ubwami akanama k'impuguke kazabunganira katangira imirimo yako ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mu bakagize harimo umubiligi kazi ukomoka mu Rwanda Laure Wase akimara gushyirwa muri ako kanama leta y'u Rwanda yagaragaje ko itabyishimiye kimwe n'amashyirahamwe y'abanyarwanda mu Bubiligi nkayibuka na Memoire et Justice ASBL ivuga ko Laure Wase ahakana genocide yakorewe abatutsi twabajije perezida w'inama y'abadepute Vuter de Vrinch icyabitekerezaho adusubiza ko atifuza kujya mu mpaka ariko akigikira icyemezo cyafashwe cyo gushyira Laure Wase muri iryo tsinda ry'impuguke
Permettez-moi de juste dire que Madame Laure Wase est un expert, hein, comme il y en a d'autres dans notre commission.
Ni munyemerere mbabwire ko Laure Wase hari impuguke nkuko hari abandi mu kanama kacu. Twasanze ari ngombwa rwose ko mu itsinda ry'impuguke abamo bahagarariye diaspora. Kandi Laure Wase ni umwe muri abo banyarwanda ba mu Bubiligi.
Donc le but c'est vraiment d'impliquer aussi autres organisations de la diaspora. Et autres interlocuteurs
turifuza ko nandi mashyirahamwe y'abanyarwanda baba hanze bagira uruhare mu mirimo y'akanama kacu kimwe n'abandi bari mu Rwanda twasabye itsinda ry'impuguke gutega amatwi nandi mashyirahamwe y'abanyarwanda kimwe n'ibindi bice byigisha amateka muri Congo mu Rwanda no mu Burundi
autres organisations rwandaises autant que les départements d'histoire au Congo Rwanda et Burundi
Vuter de Vrinch yakomeje asaba abagize itsinda ry'impuguke kutarangara no gukora akazi bashinzwe mu bwuzuzanye yongeyeho ko icyegeranyo cya mbere kitazaba ari igitabo cy'amateka uko ahubwo kizaba ari nk'igishushanyo mbonera kibizwe ku mateka y'ubukoloni n'igishobora gukorwa kugira ngo habeho ubwiyunge bivuze ko izo mpuguke zishobora kuzakomeza gukora imirimo icukumbuye akanama k'abadepite nikarangiza imirimo kazafata imyanzuro kemeze n'ingamba gahereye ku ruhare rwaba rwiza cyangwa se rubi ububiligi bwaba bwaragize mu gihe cya gikoronize
nitwebwe tugomba kuzatanga ibisubizo ku bibazo bya politiki bigaragara tuzaba twabonye twibaze niba ububiligi bukwiye kwemeza imvugo nshya niba bugomba gusaba imbabazi gutanga ingurane gusubiza ibyatwawe ibiranga ubukoroni ku mbuga rusange ni twebwe tugomba gutanga ibisubizo n'imyanzuro iyo mu rwego rwa politiki.
C'est vraiment à nous d'apporter des solutions et des conclusions politiques.
Butere de Vrint yongeyeho ko akanama k'impuguke karimo gategura icyegeranyo cya mbere kizafasha abadepite muri uwo murimo, avuga ko ukomeye kandi wihariye kubera ko Ububiligi aricyo gihugu cya mbere cyatangiye gusuzuma uruhare cyagize mu gihe cya gikolonize. Icyegeranyo cya mbere cy'akanama k'impuguke kikaba gitegerejwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Tuve mu Bubiligi tugana mu Burundi. Umuntu umwe niwe wapfuye, babiri barakomereka mu gitero cya grenade ebyiri cyabereye muri zone Buyenzi mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu rukerera rw'ejo kwa kane. Abantu batatu bafashwe mu bijyanye n'amaperereza. Eroje Urika neza afite inkuru irambuye.
Izo grenade zatewe igihe cy'isaha icyenda zibura iminota 15 mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira uwa kane, nk'uko abaho muri karitsiye na zone Buyenzi babyemeza. Umukenyezi aba hafi yo ku nimero 63 ku ibarabara rya kabiri aho zaturikiye asaba inzego z'umutekano kongereza ucungera. Abanyagihugu nabo bahamagarira gusubiza ibirwanisho batunze batabifitiye uburenganzira.
Kimwe twose aba kuko twese turi hamwe n'inguvu abarundi tugakorana twese, ibyo bikava mu banyagihugu kuko ibyo birafise ababigenewe. Ibyo bigwanisho nyene umva biri mu banyagihugu nibyo twese twokorana tugira ngo turare nyene byova mu banyagihugu bodisaba mu bisanzwe yuko boba hafi na twebwe. Nashoboka bakatuzana n'agakambi ngaanyu kugira ngo tubandanye ducungwa kuko korana ko tuba ku mazi naho umuntu yokwicaye gutera no mu mazi akigiye.
Umubanyi w'uwishwe nawe amenyesha ko abantu batinye gutabara kubera izo grenade zaturutse zirungikanije.
Umva twese twari tujyanye turabyuka ko grenade ya mbere n'iya kabiri byagiye bikurikirana bimaze kuba nko mu ijoro nk'iryo abanyu bose muca mutinya no gusohoka no kuva mu mazu. Hari aciye apfira nyene umubanyi wacu bari muri mwoge uhuye n'abakomeretse bari mu bitaro.
Leonard Banuma, mukuru wa Serire Kigaramango, yabereye mu ico gitero yemeza ko umuntu umwe yasize ubuzima abandi bane barakomereka. Yabwiye abamenyeshamakuru bakora itangazamakuru ryo hagati mu gihugu.
Nari mu karere nyene aho nsanzwe mba, nza numva telefone iravuze. Ba telefone yavuga ati dutabarize twebwe ntidushobora kuronka ukuntu turonka imodoka ya Portugese Civile ishobora kudufasha kujyana abaja kwa muganga. Nacyo ngerageza gutelefona ku gipolisi, nageze gushika ngaha imodoka yamaze kuhashika n'abapolisi bacyo barabajyana kwa muganga. Hari hakomeretse bane n'uwo yaciye apfa.
Bantu masaba ko bajeje umutekano bongerezwa muri ako gace bitewe n'uko karimo iminyuro myinshi abagizi ba nabi bashobora gucamwo.
Kubera muri ibi bihe biriko biravugwa ko hari n'andi majambo atari meza by'umutekano, nuko bo burabaka twongereza abajeje umutekano muri aka karere. Kwa karere karimo abantu benshi cyane kandi karahita, kandi murabona ko twegereye ibintu by'inzuzi ko zizikibize shobora kujabukana ntahangwa cyangwa zikazana ntahangwa. Hari n'amayiragoye gucamwo bivanye n'uko atamabarabara hari. Inko zikibiduteye birayorohera cyane kwiruka ngo twogereze inzego z'umutekano zikama zitugendera keshi cyane. Nta numwe yashoboye gufatwa kandi ugeza n'uwo munsi nta numwe aramenyekana. Umutekano mu izone ya Buyenzi n'ukuri yari amahoro, nta ngorane n'imwe yari ihari. Ko watembera n'amasaha arenze nta ntambamye n'imwe wagiye.
Mu butumwa bugufi bwarungikiye ibitangazamakuru, igipolisi cy'u Burundi cyatangaje ko abantu batatu bafashwe ku mvo z'amatohoza, bose baba hafi y'ahaturikiye izo grenade. Kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'imiburiburi abantu munani ni bo bamaze kugwa mu bitero bya grenade ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no ku rugabano rwawo n'intara ya Bujumbura. Batatu bishwe mu kwezi kwa gatanu nyene muri zone Kamenge, umwe mu kwindwi muri zone Butere mu buraruko bwa Bujumbura, mu gihe abana batatu bahitanywe na grenade yatewe ahitwa Gahahe muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura ku mupaka w'iyo ntara n'uburaruko bw'igisagara cha Bujumbura, hamwe n'uyu yari yapfuye mu rukerera rwo kuri uyu wa kane mu Buyenzi. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Indi nkuru tubagezaho ihuriweho n'u Rwanda n'u Burundi. Ejo icyiciro cya kabiri cy'Abarundi bava mu nkambi impunzi ya Mahama mu Rwanda baratahutse. Pierre Claver Niyonkuru yagiye kureba uko bambuka umupaka Nemba Gasenyi, adutegurira inkuru.
ibyishimo ntwo kumva ubu byasaba
oya niko numvise kweri hameze neza
je mesema gutaha kuko numvise nkuru ndari amahoro.
Turi ku mupaka w'Gasenyi n'Embuga w'u Rwanda n'u Burundi. Abo ni impunzi z'Abarundi bagera ku 507 bahungutse kuri uyu wa kane bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Bagezwe hanini n'abagore n'abana, bose hamwe akaba ari imiryango 172. Babwijwe ijya Amerika ko baryohewe no gusubira mu gihugu c'amavukiro, bagasaba ko bofatwa neza kugira ngo n'abandi basigaye inyuma bazotahuke.
Twahunze umutekano muke wo kubaho nabi, mbonera kurezidu ziturabuza. Muntu we twari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye, ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo.
Je basaba yuko mbodufata neza umutekano, bakatubindira umutekano tudusubire ko ngera guhunga ubwa kabiri.
Abatahutse kuri uyu wa kane ni igice kigira kabiri. Abandi bangana nk'abo bari batahutse tariki 27 z'ukwezi k'umunani guheze. Bamwe muri aba bahungutse mu gice kigira kabiri batubwiye ko bafashe iyo ngingo kuko bavuganye n'imiryango yabo iri muri abo baheruka guhunguka.
Hariho n'umuhungu wacu nyine tubana mu rugo. Ubarahara amahoro mu cyukuri nibo bicera baduhamagara iminsi yose ati mutaye n'amahoro.
Ikambi ya Mahama bavuyemo iracasigayemo izindi mpunzi z'Abarundi zirenga 60,000. Abo batarashima guhunguka basaba ko boguma bitaweho.
Abantu bashaka kubabona ko amahoro yabonetse kuri bo baba baratumwe kugabaramwe n'abantu babavugana na Leta y'u Burundi cyane, ariko mugaje yuko bwanje amahoro ntaraboneka sindagera gutahuka. Yego abantu bagenda nibitahukire, twe natwe dusigara amahoro, nitwabona hari amahoro tuzotahuka.
Abo bahungutse baherekejwe n'abaserukira ubushikiranganji bujejwe biza mu Rwanda, ari nabwo bwitaho impunzi hamwe n'ishami mpuzamakungu ryita impunzi. Nta byinshi ubwo bushikiranganji bwashimye gushikiriza, gusa uwujejwe kumenyesha amakuru yabwijwe ijya Amerika ko n'ubundi wese yifuza gutaha yobisaba maze agaherekezwa. Ubwo bushikiranganji bwijeje n'abandi bataratahuka canke bagisaba ubuhungiro ko nabo nyene bazoguma bakingiwe mu gateka kabo. Leta y'u Burundi yaserukiwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwara y'agati mu gihugu n'umutekano kwakira izo mpunzi. Pierre Nkurikiye yavuze ko Burundi bwifuza kwakira impunzi zivuye mu Rwanda inshuro zibiri kundwi.
Leta y'u Burundi turanezerewe kubona dusubiye kwakira abavukanyi bacu bari barahunze igihugu, tubamenyesha yuko ubushikiranganji ataco butazokora kugira ngo bwakire impunzi zose z'Abarundi aho ziri hose mu bihugu zahungiyemo. Twebwe mu Burundi twiteguye gutangura kubakira mu ndwi iza, nkuko twabivugaye mu nama y'impande zitatu iherutse kuba, yuko tuzotangura kubakira kabiri kabiri mu ndwi abantu bari hagati y'amajana 5 n'amajana 6 inshuro imwe. Murumva yuko tubikoze gucyo abantu izo mpunzi zo zitahukana n'ingoga cyane.
Yamara baserukira hashtag cyo kime n'u Rwanda bemeje ko gutahukana impunzi kabiri kundwi ari igikorwa kitoroshe kuko gisaba imyiteguro myinshi, gusa bizeza ko ico kibazo kizonoganzwa n'inama nyabutatu yabegwa no gutahukana impunzi. Iki gikorwa cyo gutahukana impunzi cahuriranye no kwakira Abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda kubera ikiza c'umugera wa corona. Abo barungitswe n'ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda.
Twatwiteza abashika hafi 140, ariko hari abashika 20 bataje bagenda kwiyandikisha ku buserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu, hanyuma tugaza tukaraba ko nabo tukoshaka kubakira. Twari twatekanije no guca turungika abanyarwanda nabo bari bagimaze iminsi nabo nyene barafatiriwe mu Burundi n'izo ngingo zo gwanya corona, barenga 20, ariko ntitwababonye ngaha ntibaje ko twababwiye yuko ngabo bari ngaha isaha 2 kubaza yuko bizoheza bigakogwa mu misiri imbere.
Yamara harabandi barundi barenga 70 nabo nyene bari muri uwo mugwi wabugaranywe kubera ikiza c'umugera wa corona bankiwe kwinjira mu Burundi. Abone bari baje ku mupaka badaciye kwiyandikisha mu buserukize bw'u Burundi mu Rwanda basabwe kubanza guca mu nzira abandi baciyemo kugira ngo nabo bazofashwe gutahuka. Pierre Claver ni inkuru ku mupaka w'Gasenyi n'Emba ugaba u Rwanda n'u Burundi kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha. Tubibutsa ko tuzari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa se ibibazo byanyu mu kiganiro muri Isanga nk'uko byari bisanzwe, kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu twubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Twizeye ko namwe ariko mukomeje kuzubahiriza. tubashimiye rero cyane ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banje bagize uruhare muri ibiganiro n'abafashije kubitegura no kubibagezaho. N'ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema byashyizwe hamwe na Fasil Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose. Radio Ijwi rya Amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Iri ni ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Turikiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu biri mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN bimaze imyaka 70 bicuditse. Ugukorana hagati y'ibyo bihugu gufatiye ku nyungu rusange hagati yavyo no kubahana gushimikiye ku bisata bijanye n'umutekano, ugufashanya mu by'ubutunzi n'ibijanye n'agateka ka muntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije kandi na Turikiya mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba. Gufashanya muri ico gikorwa n'ikintu gikomeye cyane hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Morgan Ortagus, avuga ko kubera ibyo bihugu byombi byagiye hamwe mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba, Amerika iherutse kwerekana ko idashigikiye na gato ingingo ya Perezida wa Turikiya Tayyip Erdogan yukwakira abategetsi babiri b'umugwi Hamas mu gisagara cya Istanbul ku itariki 22 y'ukwezi k'umunani. Nguko Morgan Ortagus abivuga, Amerika n'umuryango w'umwe bw'Uburayi byashize umugwi Hamas ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba. Abo bategetsi babiri b'umugwi Hamas bakibona Perezida Erdogan bari ku rutonde rw'abagira iterabwoba mu makungu. Umugwi Hamas wiyemeje kuzimanganya igihugu cya Israel no gushyiraho leta igendera ku mategeko y'idini rya Kiislam kuva ku ruzi Yorodaniya gushika ku ibahari Mediterane. Ibitero byabo by'iterabwoba bikogwa kenshi ku basivile. Ibigwanisho by'uwo mugwi birimo misile, amabombe y'abiyahuzi, imbugita n'amayira y'iterabwoba yo munsi y'ubutaka. Ismail Haniye, umuyobozi akomeye mu bya politiki w'umugwi Hamas, ni umwe mu bo Perezida wa Turikiya Tayyip Erdogan yakiye mu gisagara cya Istanbul. Igihe Haniye iyongerwa ku rutonde rw'abagira iterabwoba mu makungu mu mwaka w'2018, ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwavuze ko ari umwe mu bayobozi bakomeye bagira iterabwoba ageramiye umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Umenyesha ko ageramiye umugambi w'amahoro kandi agira ibitero ku bihugu bya Misiri na Israel bicuditse na Amerika. Umuntu wa kabiri Perezida Erdogan yakiye n'icegera cy'umuyobozi mukuru w'umugwi Hamas, Salih al-Aruri. Al-Aruri yagirijwe ko yagize uruhara mu bitero by'iterabwoba bitari bike hamwe no kunyuruza abantu. Niwe muntu yatangaje ko umugwi Hamas ari wo wagize igitero cy'iterabwoba mu mwaka w'2014 cyanyuruje congera gihitana ubuzima bw'imikangara itatu y'Abanya-Israel mu ntara ya Cisjordania. Yarahayaga ikigandagurwa ryabo nk'igikorwa cy'ubutwari. Umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rewards for Justice watanze amafaranga agera ku miliyoni 5 z'amadola kuzotanga amakuru azotuma ahagarikwa. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika, Morgan Ortagus, avuga ko inama yo mu kwezi k'umunani yagira kabiri Perezida Erdogan yagiranye n'abayobozi b'umugwi Hamas muri Turikiya muri uyu mwaka. Ortagus avuga ko kuba Perezida Erdogan abandanya kuvugana n'umugwi w'iterabwoba bituma igihugu ciwe gikumigwa n'amakungu. Amenyesha ko bigeramira inyungu z'Abanyapalestina kandi bigeramira utwigoro tw'amakungu tugutuma ibitero by'iterabwoba bidakogwa biturutse mu ntara ya Gaza. Atangaza ko babandanya kwerekana impungenge zabo ku migenderanire hagati ya Leta ya Turikiya n'umugwi Hamas ku rwego rwo hejuru.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.